Kumusu wa mbele huibigandru bihuza barundi leta yuburundi yitavye ya sarukiwe nabano batatu aliko hamazi gushika babiri ukiri ndiriwe ni Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikira nganji w'intore hagati mu gihugu abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo nyene bitavye abo ni Daniel Gerard Ndabirabe Zeno Ndaruvukanye hamwe n'umufasoni Godelie Venene nahazwe imigambwe itandukanye 32 yaba yiri muri leta nitavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe harimo na gato rwasa icegera cambere cutwari namashinga mateka ariko yitavye ku bw'umugambwe FNL amashami gigenga mu gwi w'abakenyazi hamwe no gwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye naho biruko hari abataritaba abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko byabatumiye ningashariye nditije atwaruna nise na rede rutavuga rumwe na leta piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga mateka Gervais Rusekiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambi MSD nabandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza byiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro by'umuhuza byatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina bya zwe kuri uyu wa kabiri ibyo biro byabwiye abitavye ku uyu munsi bararabahawe urutonde rw'ibyo bazokwiga ibyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivugwa no muhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ugutegura amatora gutabukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza
abona nk'ivya politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe turakeneye rero yuko imigambwe yose ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yasohoke umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitawukanwa kubera ibujumbura
ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikajya mu ngiro ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorabera yarusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo w'iprona utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora y'umwaka w'2020
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugira yarusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twoterinda intambwe yo kwitegurira amatora y'2020 twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dukire ico dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020
umuhuza avuga ko yiteze kuba zoshika ku nyisho itomoye kuko ari biganiro nyezina Nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha n'abamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangaza makuru mpuzamakungu eka n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yari kwarabera ivyo biganiro Pierre Clavier niyo nkuru ya Arusha kubwijwe rya Amerika